Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 19 myandagaro umwaka wa 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru kuru zikurikira abanyororo batatu bo mu ibohero rikuru rya Ngozi kuva kuri uno wa gatandatu nta kayambo basowe ibohero nabo mu iperereza bari kumwe n'ubuyobozi bw'iryo bohero asaba umushikiranganji mushasha w'ubutungane ko dosiye yiwe yosubira kugurukwa uyo si wundi ni Clement Nkurunziza yahoze arunguruye ishirahamwe ry'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi afunzwe haciye imyaka indwi yagirizwa ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu bwabaye mu 1995 muri kaminuza y'u Burundi avuga ko ariko azira ubusa kuko atarubanza yaciriwe mu ntara naho imidogo ni yose muri bamwe mbariki bavuga ko bariko baracererwa kuronswa ifumbire y'ibiterwa barima muci kandi barayirihiye basaba leta kuvugana na FOBI kugira icyo kibazo gitorerwe umuti ari n'ayandi bwanya sankazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
dasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahereye ku bijanye n'agateka kazi na mugoba n'ibwinshi mu banyororo bo mu ibohero rikuru rya Ngozi kuri uno wa gatandatu hari abanyororo batatu basohowe iryo bohero n'abo mu rwego rw'iperereza bari kumwe n'umuyobozi w'iryo bohero gushika ubu ntawuzi ko bakiriho canke bazibanganirijwe ubuzima inkuru ya Pacifique Nkeshimana
nkuko amakuru uruganda rwa radio Nzamba agateka kawe wakuye muri bamwe mu bakozi bo mu bihero rikuru ry'abagabo Ingoza bitumenyesha abanyororo batatu ari bo mudaheranwa apfunzwe azira ibyabaye mu 2015 byo kwiyamiriza ikirego cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza abandi babiri nabo akaba ari bayubahe n'uzwi ku matazirano ya Erneste bakurikiranwa ku byaha bisanzwe ayo makuru yemeza ko basohowe ibohero rya Ngozi ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha zitanu isoko ryacu ritumenyesha ko abatwawe banyororo batatu ari mu rwego rw'iperereza bari kumwe na Christian Sibomana arongo y'ibohero rikuru rya Ngozi ntibyagarukiye aho ko ku munsi w'Imana umuyobozi w'ibohero yaciye aza gutekera ibintu byabo igiteye ubwoba n'amakenga abanyororo bo muri iryo bohero ni uko gushika ubu ata makuru bafise ya bagenzi babo bafise ubwoba ko bashobora kuba barabazimanganirije ubuzima kuko atari rya mbere hirya no hino mu gihugu abanyororo bakugwa mu bohero bakagenda amazima yongo isoko ryacu ritumenyesha ko kuri uno wa mbere Christian Sibomana umuyobozi w'iryo bohero yinjiye mu ibohero yavuze abicishije mu migani ko ari we yihamagariye mu buyobozi bukuru burerwe kugenzura amabohero asaba ko bamurungikira imodoka nini yo gutwara abo yita ba gipinga abantu batemera ubutegetsi buhari bakajanwa handi kuko adashobora kubisabira ko amakuru avangaho mu ibohero rikuru rya Ngozi asaba amashirahamwe aranira agati y'akazi na muntu na cyane cyane k'abanyororo gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira abo banyororo ntibagirirwe nabi mu ruganda rw'amakuru rwa radio Nzamba agateka kawe twagaragaje kurondera Christian Sibomana arongoye ibohero rikuru rya Ngozi kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko nitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendano
urakoze Pacifique Nkeshimana tubandanirize ano makuru mu gisata kijanye n'ubutungane aho Clement Nkurunziza yahoze aserukira abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi apfunzwe haraheze imyaka indwi urubanza rwigandagurwa ry'abanyeshuri b'abahutu mu mwaka w'1995 ahamagarira umushiranganji mushasha w'ubutungane gukurikirana ifungwa ryiwe avuga ko rihonyanze amategeko mikete yanditse ku 18 myandagaro mu mwaka w'2025 ubwo yahoze aserukira abanyeshuri muri kaminuza aributsa ko atarubanza aracirirwa agasaba ko dosiye yiwe yusubira kugurugwa ibiri muri iyo kete tubibaze mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze.
Muri iyo kete ryatewe gikumu kwa 18 Ndagaro umwaka wa 2025 uyo yahoze arongoye ishyirahamwe ASEL y'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ariyamiriza ipfungwa riho nyanza amategeko ko ngo afunzwe igihe kirekire ataracirirwa urubanza, agasaba abategetsi bashasha mu butungane gusubira kugurura dosiye yiwe. Muri iyo kete Clement Nkurunziza aremeza ko kurondera ukuri n'ubutungane kubakorewe ubwicanyi ari ngombwa, ariko ngo ntibyoca mu guhana inzira karengane. Clement Nkurunziza aributsa kose ntarisubiramo imanza ya Mukaza yari yarahagaritse urubanza muri ntwara nte y'umwaka wa 2021 kubera yari yabutse ibyagirije. Yamara imyaka ine irarangiye n'ubagifunzwe ibyo yita ihonyanga ry'amategeko mu bijyanye n'ingene imanza ziburanishwa. Mu gihe Clement Nkurunziza akurikiranwa ku ruhara yoba yaragize mu bwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu bo muri kaminuza y'u Burundi kwa 12 Ruheshi umwaka w'1995, yagirizwa n'ubutungane kuba yahamagariye bagenzi we bo mu bwoko bw'abatutsi gukora ubwo bwicanyi. Ibyo Clement Nkurunziza yiyamiriza yivuye inyuma, akibutsa ko ico gihe ubwo bwicanyi bwaba atarakirongoye ishyirahamwe ry'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi Rumuri, kandi ko ndetse yari mu bitaro. Intahe yashinzwe n'uwitwa Anise Mahoro ico gihe wewe yararongoye komite d'arbitrage mu ishyirahamwe ASEL iha ukuri Clement Nkurunziza nk'uko Clement Nkurunziza byandika. Igihe ngo yumvirizwa na sentare yari yaratanze ayandi mazina y'abanyeshuri ba kaminuza, ariko nta na hamwe yigeze avugamwo Clement Nkurunziza. Clement Nkurunziza abona ko ubutungane buriko bukora nabi mu gihe abo bari basangiye dosiye bagirizwa bimwe baza bararekuwe, ariko we akavundira mu nyororo kuva mu mwaka wa 2018 ubwo bwicanyi bubaye mu gihe muri 1995 muri kaminuza y'u Burundi haraheze neza na neza imyaka 30. Iyo dosiye ikaba ihanze ubutungane hamwe n'ibijyanye no kunywanisha Abarundi.
Inzamba
dutandukira igisata kijanye n'uburimyi. Bamwe mu barimyi bo muri komine Rumonge bariduga bavuga ko bariko baracererwa kuronswa ifumbire yo gukoresha mu bitegwa barima muri kino gihe cici, mu gihe bamaze kuyiriha bafise amakenga ko bashobora kuyibura nko mu bihe biheze bakabura umwimbu n'ifumbire. Basaba leta kuvugana na FOMI bagatorera umuti icyo kibazo cy'ifumbire. Inkuru ya Julienne Buzinga.
Abo barimyi bagizwe ahanini n'abarima mu myonga n'abandi barima mu gihe cici bakavomera. Amakuru ava ngaho mu Rumonge avuga ko bidoga bemeza ko bamaze kurihira ifumbire ryo mu bwoko bwa totaza kugira ngo bazokwimbure neza, ariko barindiriye amaso agahera mu nzira. Mu gihe bataronse iyo fumbire bavuga ko umwimbu uba mubi nk'uko babandanya babyigana. Abo barimyi bo mu Rumonge barima ibigori, ibiharage, barima kandi n'itomate hamwe n'irengarenga. Bemeza ko bamaze kwitura abajejwe gutanga iyo fumbire muri komine Rumonge, ariko bakabura inyishu. Mu gihe abanyagihugu b'abarimyi bamaze kurima inshuro zibiri bataronswe iyo fumbire, bafite amakenga ko n'ubu bazoyibura bakabura n'umwimbu. Aha abarimyi batomora ko mu gihe bigenze uko haca haba iduga ry'ibiciro by'ifungurwa ku isoko, mbere hakaba n'inzara mu miryango. Nubwo biri uko, bemeza ko bagifite udupapuro barihiyeko. Abo barimyi basaba bashimitse abajeje intwaro n'abajeje igisata cy'uburimyi kubaronsa iyo fumbire bamaze kurihira ku neza y'igisata cy'uburimyi, imiryango n'igihugu. Amakuru ava ngaho mu Rumonge nyene abantu aratumenyesha ko no mu bubiko aribwo stoke hera.
Imbere yo gusozera ano makuru, ubukeneye bw'amazi ya Regide Zumaze iminsi itari mike ku mugwa mukuru wa komine ya Mbuyinga burateye umutima uhagaze abanyagihugu. Igisongera isibe ngo nuko hari imiryango ironka ayo mazi igaca yikika mukiza ikadandaza amafaranga y'umurengera, aho usanga ibido y'amalitiro 20 igukwa hagati y'amafaranga 1,000 n'2,000. Abanyagihugu bayibonamwo ubusuma bagasaba ishyirahamwe Regidezo gutera umuti icyo kibazo n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Georges Kibogora.
Amakuru dukura muri komine ya Munyinga atumyesha ko ubukene bw'amazi ya Rigidezo umaze amezi atari make bwibonekeza mu makati atandukanye yo kumugwa mukuru w'iyo komine. Ikibabaza abanyagihugu ngo nuko hari imiryango mike ishobora kuronka amazi igashyigika mu kiza mu kuyadandaza ku mafaranga y'umurengera, aho usanga ibido y'amaritiro 20 bayigurisha hagati y'amafaranga 1,000 n'ibihumbi 2,000 by'amarundi. Abanyagihugu babona ko ubwo ari ubusuma, bakifuza ko iyo ngendo ihagarara, Rigidezo nayo ijya kurikiranira hafi icyo kibazo. Kuri iyo midogo y'abanyagihugu igisata kijejwe amazi ya Rigidezo ngaho imuhinga kivuga ko icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi kiriko kirakurikiranwa kandi ko kizotorerwa umuti vuba gifatikanije n'abajejwe intwaro.
Urakoze Jean Georges Kibogora ndetse hadushe dusozera ano makuru. Abashimiye mwebwe mpese mwaduteze yombi, ngashimira na bagenzanje wese ku giti ciwe bamfashije kuba baturukaniriza. Mugire aho muba mwubahwe mwanyu mu byanyu na gahwana.